SBS Radio.
Ikaze kubari ko baradukurikirana mwese ini SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede Nizigama ndabashimiye abifadikanije natwe mbega uramaze kubona canke uramaze kwandura ikiza cha COVID-19 wewe wenyene canke n'umuryango wese ariko Imana igafasha mugakira mutagiye no kwa muganga ivyo bishoboka gute ivyo bigenda gute ndi kumwe numwe muvyeyi vyashikiye n'abana biwe ni muri iki kiganiro umutumire arabituyagira mukanya sbs.com.au kaze muri iki kiganiro nitwa Jean Paul Amede ndi kumwe na Aline Butoyi ndaguhaye ikaze mu kiganiro cacu aha kuri SBS mu Kirundi
yeah amazina yanje nitwa Aline Butoyi mba aha Sydney
Urakoze cyane Aline Butoyi kwemera kutuyagira hano kuri SBS mu Kirundi twongeye kugushimira Aline Butoyi rero wewe mu misi heze waranduye ikiza COVID-19 uri kumwe n'abana bane mbega byagenze gute
byari ibintu bitoroshye byari ibintu bigoye cyane kuko natangiye kugenda kwipimisha jewe n'umukobwa wanjye mukuru w'imyaka 16
aho hari mu kwezi kwa ryari
hari itariki 16 z'ukwezi k'umunani ukwezi guheze hanyuma turagenda kwipimisha n'umukobwa wanjye wa mbere w'imyaka 16 tugenda kwipimisha itariki 16 itariki 17 baturungikira inyisho yuko turwaye corona
abo banditse bo bari hehe bo vyagenze gute
jewe mfite abana 6 twebwe 2 nitwe twabanje kuza kwipimisha kwanza hanyuma tumaze kumenya ko twanduye twaciye dusaba ko health department baza gupima n'abana basigaye
ba mbere abajejwe igisata c'amagara abantu bacuba hamagara baze gupima abandi bana ko banduye
baciye baza gupima abandi bana abapima itariki 18 hari kuwa 3 ukwezi guheze niho babapimye hanyuma haheze nk'iminsi umunsi umwe barandungikira inyishu yuko abana ba 3 banduye urumva twabaye 5 jyewe n'umukobwa wanjye mukuru hanyuma nabo bandi bana ba 3 bari banduye ariko harimo abandi bana 2 kuko mfite abana 6 harimo abana 2 b'abahungu bo kubera bajya ama mu cyumba cy'iwabo bo bagumye biyugaranye mu kindi cyumba
bo ntibanduye mbe bafite imyaka ingahe
umwe afite imyaka 15 undi afite imyaka 8
mwabanye gute mu nzu imwe mwebwe mwanduye bo batanduye gushikaho mwese murinda mukira bo batanduye
ntuzenye igisata kijanye n'amagara y'abantu bagumye batubwira ingene bashobora kuguma mu cyumba cy'iwabo kandi tukabahebera inzu ya sugumwe ari bonyene 2 naho koga kubera inzu yanjye ifite inzu mbamo ifite ubwogero 2 ni toilette ni wese 2 rero twabahebeye imwe natwe dukoresha iyindi kandi mu gusumanaho mu kubaha ibifungurwa nakoresha Uber
kubatazi Uber Eat hano muri Australia ni ishirahamwe rimeze nka taxi ushobora guhamagaza rikaza rikuzaniye ibinjya zagiye kubikura kuri restora kanaka aho wabitumye bo bakabigusanza muhira ego yeah. Uber Eat niyo yabazanira injya
Uber Eat niyo naragura injya online Uber Eat nabiguraga mu marestora bakabizana natwe twanduye tukaguma mu byumba uwo muhungu wanjye mukuru akambara amask bijya byo kwikingiriza akambara n'amaga akabona kugenda kubitora hanze akasubira mu cyumba bakongera bakiyugarana
wowe nk'umuvyeyi w'abana 6 zyoroshe gute vyakomeye gute muri iyo misi wewe wari wanduye n'abana mwese mwanduye ikiza COVID-19
byari ibintu bikomeye cyane kuko umugabo wanjye ari muri Afrika yugaraniwe muri Afrika amaze imyaka ibiri. Yagiye mu 2019 niho yagiye muri Afrika, kubera corona yagumye ikomera bake bamugaranirayo. Urumva nari ngahaje nyine n'abana batandatu, ntibyari byoroshye. N'ubuntu bw'Imana, ni Imana yonyine yadukijije, kuko yendibuka umukobwa umwana wanje agira gatatu yararwaye cyane cyane gose. Ndahamagara ambulance ubwa mbere, ambulance ntiyaje, ntibaje, ariko nagumye ntabaza Imana. Imana niyo yadukijije umwana, kandi hahetse umunsi umwe, umunsi ugira kabiri umwana yongera araremba, kandi arembye ndongera mpamagara ambulance ntibaje. Nukuri ntibyari byoroshye, byari ibintu bikomeye cyane, kuko igisata kijyanye n'amagara y'abantu baguma batubwira ko nimba hari umuntu yumva adashobora guhema neza duhamagare ambulance baze kudutora badutware ku bitaro. Ariko twahamagaye inshuro zibiri zose ntibaze.
Aline, hamwe n'ivyo vyose ubu ubwo tuvugana, amagara yanyu mwese nabo bari bagwaye ahagaze gute, ubu vyifashe gute?
Amagara yacu ubu tubandanya neza. Ubu igisata kijanye n'amagara y'abantu barandungikiye urwandiko ruvuga ko jewe nshobora gusohoka hanze mu ndwi iheze, ariko kubera nyine byambaye ko ukuntu nagwaye cyane kandi n'abana bakagwara cyane, urumva hari ukuntu byanyinjiye mu mutwe nkakuma ndiyumvira ati noneho ngiye hanze nkava mfatwa kandi na corona. Urumva byambanye ibintu ntibyoroshye kabisa, kuko nge nararwaye cyane, n'Imana gusa yadutabaye, kandi n'uwo mwana yarwaye cyane n'Imana yadutabaye.
Ariko ubu muremerewe kuja mu bikorwa vyanyu, abana barasubiye ku ishuri ubu nta kibazo?
Abana barasubiye ku ishuri, abana bagumye biga nubwo bari bagwaye, kuko abana batatu bene bo ntibari barwaye cyane, barakorora gusa, bakasinizinga, bakitsamura
mbese.
Bakitsamura cyangwa baka intuzenya, ntabwo barwaye cyane.
None bo bemerewe kuja ku ishuri, ntibashoboye kwanduza abandi ba?
Oya, ntibagiye ku ishuri, ahubwo abana babiri igisata kijanye n'amagara y'abantu barabatwaye ahantu ku hotel, mwabo bari bagwaye barabatwaye ku hotel, iyo baguma babakurikirana babaha imiti babakurikirana, niyo mpamvu byace binyorohera gatonya. Tugumana n'abandi bana bangahe? Bane. Abo babiri batari banduye hamwe n'abandi babiri bari banduye hamwe na jewe.
Dufatiye mu mpera za kino kiganiro, Aline, kuri SBS. Kumbure yaba abamaze kwandura canke abatarandura canke abatemeza yuko iyi ngwara ishobora kugirira umuntu nabi, wobabwira iki?
Jewe ikintu nshobora kubahanura nuko kabisa ingwara nimbi, kuko n'ubu ku kazi barampamagaye ndababwira ngo jewe nibabanze bareke kwanza, kuko numvise umenga ni ikintu cyo gutinyika cyane, ni ikintu gitinyice cyane gose, kuko nararwaye ndarwara n'Imana yonyine yadutabaye. Ariko abana bo ntibarwaye cyane, atari uwo umwe niwe yarwaye cyane hamwe na jewe, twararwaye cyane tugakorora cyane nkadagwa. Imana yonyine niyo yatabaye. Kandi hari hageze yuko n'ababanyi barumva n'ubwoba, kugeza naho bashaka hari igihe ndibuka umwana wanjye yasohotse hanze, ababanyi barabimenye barabwira umwana wanjye ngo nasubire mu nzu ngo turwaye corona. Urumva byari ibintu bigoye cyane, n'ibintu sinzi ukuntu nobivuga, ariko Imana yaratabaye. Iyo corona ni indwara mbi cyane. Ikintu gihe nohanura abantu bogenda kwiteza inshinge, kuko urushinge iyo umuntu aguyiteje ego muragwara, ariko ntabwo ushika kure cyane,
ntabwo usinzikara. Mbe ubu wewe wariteje uruzi inshinge rw'urucanco?
Oya ntago ndari bwa gwiteza ariko iyo ndwi nagwayemwo niyo nari kugenda kugwiteza ariko natwe aho nakora ku kazi hari umubosi wanje yari yiteje inshinge zibiri za Pfizer ariko iyo arwara ataziteje mu byukuri yari gupfa
yaranduye mbere na waragwara ariko ntiyasinzika
yaranduye na wararwara ajya muri ICU mu bitaro
ICU ni hahandi mu vyumba vy'indembe
rero kandi twarwaye turi benshi aho ku kazi kandi twongera twanduza n'imiryango yacu urumva corona nimbi cyane gose kuko ifashe umuntu umwe mu muryango wose abantu baca bagwara
Aline Butoyi ndagushimiye ku kanya waduhaye hano kuri SBS mu Kirundi
murakoze
Nuko muramwumvise mu majambo yiwe Aline Butoyi nawe aho yari yanduye ikiza COVID-19 n'abana bane ariko ubu bose na marame mwamwumvise aho yakoresheje amajambo ati Imana yarakinze iyi ari SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Medina aho butaha murakoze
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio app